nzamba
nzambira samirana
Sangwe kaze na mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe makuru y'ukuru uyu wa 12 busama mwaka w'2021 amakuru mugiye gushikirizwa na Josin Kaze ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Hari bombora mu mugambwe wo badasigana uprona wegamiye leta ya CNDD-FDD kuva kuri uyu wa kabiri abanywanyi batatu bawo harimo Gaston Sindimwo bari basanzwe mu nzego zo hejuru barirukanywa Burundi mu mugambwe mu ntango z'ano makuru murumva imvo zatumye birukanywa muri uwo mugambwe Nayo mu gisata cy'ubutungane ho nyangwa ry'amategeko n'iryo rirangwa mu rubanza guharanira gateka kazi na muntu ariwe Germain Rukuki aho amezi hafa biraheze urubanza rwiwe ruri mu mwiherero muri sentari subiramo imanza ya ntahangwa abanonosoye ibijanye n'amategeko basaba abacamanza bari muri urwo rubanza kwikubita agashi muraza kuvyumva Murana makuru kandi dukubitira mu gihugu cha Tanzania aho muza kumva ko agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye mu makambi y'ico gihugu kabandanya guhonyangwa mu cegeranyo cashizwa habona nihuriro ry'abaharanira agateka k'impunzi muri ico gihugu berekana ko mu mezi atatu aheze impunzi z'abarundi zirinduta mu tenderi atagahengwe zigeze zironka kaze mwidonido ryano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho Umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi batatu bakomeye mu mugambwe uprona uri mu butegetsi baraye birukanywe Burundi haba mu nzego nyobozi bari basanzwemo eka no mu mugambwe iyo ngingo yafashwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 11 rusama umwaka w'2021 bisabwe n'abarongoye umugambwe mu ntara zose wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo umushinga amateka Izidomba yahaga hamwe na Anise Niyongabo umukenguzi amateka bariyamiriza iyo ngingo bafatiwe bakavuga ko yafashwe n'inzego zitabifitiye uburenganzira ururongoye uwo mugambwe Abel Gashatsi haremeza ariko ko iyo ngingo yafashwe hakurikijwe amategeko n'inkuru tubaza Delicia Kamikazi
Ibironshingwa bikogwa vy'umugambwe w'abadasigana iprona vyakoranye kugira ngo
ubuyobozi bw'umugambwe iprona bwakoranye kuri wa kabiri kugira bishire ku byari byasabwe n'abaserukira umugambwe mu ntara barenga 60 abo nabo bakaba basaba ko hafatirwa ingingo abo banyamugambwe batatu Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa mugambwe avuga ko bagiriza guhonyanga amategeko no gucafuza isura yawo
ingingo ya 13 ivuga yuko wakoreye undi mugambwe canke uwagararije inzego z'umugambwe akabandanya jogeza umugambwe izo ngingo rero zica zimufata na rero bace bafata ingingo yo kubahana turavye ivyo bakoze nibi byararaza umugambwe basuzuguye inzego z'umugambwe nibituma umugambwe ushobora guhungabana none musineje
Anise Niyongabo icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka ari muri abo birukanywe avuga ko bayifata nk'uko atacabaye kubwiwe abafashe iyo ngingo ntabo basha bagifise kuko ikiringo cyabo caraheze haraheze imyaka ibiri abona nyabona ko iyo ngingo ije kugira isamaze kubusuma abarongoye umugambwe bariko barakora harimo ukunyuruza amatungo y'umugambwe
twabifashe nk'uko atacabaye mu mugambwe w'adasigana ikorona ibiroshingwa bikogwa guko byatowe na komite nkuru y'umugambwe mu mwaka w'2016 mu kwezi kw'icenda si byo byakoranye ibyo rero agaciro tubiha nta numwe byohungabanya ubiye amatungo y'umugambwe ku mugaragaro bakagenda baragurisha abamazu abamatongo abamaparcelle mu bisagara bayagurisha bidaciye mu mategeko kandi amahera bakuyemwo bakayatwara kuyakoresha ibyabo wenyine n'imiryango yabo
ariko rero umukuru w'umugambwe aremeza ko iyo ngingo yafashwe n'uburongozi bw'umugambwe kandi bufitiye ubushobozi
indomo z'umugambwe zo bene umugambwe bari muri urwo rwego nyobozi ariko rufise n'uburenganzira bwo gufata ingingo baraheza barafata ingingo yo guhagarika burundu kuba mu mugambwe abo bantu batatu
muri iki gihe izo mpande zibiri zombi zituru ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bujeje imigambwe kubafasha kumvikanisha kugize cyuka kibi kihave hari aheze imvizi ibiri gusa ubwo bushikiranganje bufasha ingingo yo guhagarika amanama bera mu makomune bakavuga ko bafashe iyo ngingo kubera izo nama zitari zikwirikije amategeko uruganda rwa hajyo inzamba rukaba rutarashobora kuronka aho umushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira rumenye icyo ariko barakora kuri icyo kibazo cy'injyane mu mugambwe ifrona wegereye ubutegetsi
Umugambi wo gushaka gusubiza hamwe amashami y'umugambwe w'abadasigana y'Uprona nta kindi ugamije atari ugushaka kwereka makungu ko mu Burundi intwaro ihari ihurikiyemo bose ibyo biri mu itangazo ryasohowe n'umugambwe Uprona utemewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD Emmanuel Nkengurutse avugira uwo mugambwe asigura ko nabo bitwa ko bariko basubiza hamwe bari mu kwaha k'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kurikira Emmanuel Nkengurutse
Haizi misi havugwa ije kusubiza hamwe abanywanyi ba Iprona mugambwe wasambaguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Icyigaragaza nuko ubu gusubiza hamwe guturuka ku mukenyero w'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo gushaka kwigiza kure mugambwe CNL wari watsinze amatora aheze. Maze icizana icitwa Iprona yitirirwa Abatutsi gutyo byitwe ko intwaro ari y'Abarundi bose. Icyibonekeza kandi nuko imigwi ifatwa yuko yosubiza hamwe ari badasigana bifatanije na leta ya CNDD-FDD kora ibishanije n'akarangamutima ka Iprona ku byerekeye ubumwe bw'Abarundi kandi ari abadasigana imigwi y'abadasigana bashigikiye iyo leta mu guhonyanga amasezerano y'Arusha Abarundi bari bizeye ko urukiza iyo migwi y'abo badasigana yose yaranaherekeje CNDD-FDD mu matora aheze aya matora akaba ari ayayo gusezera burundu amasezerano y'Arusha bamwe muri bo mbere bari baraninjiye no mu yindi migambwe ikintu rero kitumvikana nuko iyo migwi yose ikumira abadasigana isinzi bakwiragiye mu ntara no mu makomine yose y'igihugu barongowe na Profesori Karoli Nditije umukuru wa Iprona itavuga rumwe na leta
Mu bijanye n'ubutungane amezi hafi abiri niyo urubanza rwa Jean-Marie Rukuki rumaze mu mwiherero muri sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa ico kiringo gihonyanga igitabo kigenga uko imanza zicibwa co mu 2018 gitegekanya ikiringo kitarenza ukwezi nkuko bisigurwa na Maître Janvier Bigirimana yanonosoye amategeko asaba abacamanza bari muri urwo rubanza kugaragaza ubwigenge bwabo mu gusoma amategeko inkuru tubazana Dine Muhorakeye
urubanza ruri mu mwiherero kuva mu kwezi kwa gatatu igenekerezo rya 2024 z'uno mwaka muri sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa yashashe mu bihero y'ingozi aho Jean-Marie Rukuki afungiwe igisata ca gasambura manza ca sentare na hinyuzwa cari casavye kugo rubanza gusubira kwigwa muri sentare isubiramo imanza igitabo cerekana uko imanza zicibwa co mu mwaka wa 2018 kikerekana ko urubanza rwari gucibwa mu minsi itarenga 30 n'ukuvuga ku igenekerezo rya 2022 z'ukwezi kwa kane guheze inyuma y'indwi zirenga zibiri urubanza rukaba rutaramenyeshwa Maître Janvier Bigirimana yanonosoye amategeko akerekana neza ko amahinyo ari menshi muri uko guteba kugo rubanza
urubanza rwagiye mu mwiherero kuva itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu rwategezwa kumara mu mwiherero ikiringo kitarenze ukwezi ni kuvuga kugo rubanza rwatezwa kwa rwarasomwe kuva ku itariki ya 24 kwezi kwa kane 2021 ni ibintu bibabaje cyane kubona umuntu adashobora kuronka umucamanza yigenga ashobora kwitura mu gihe ariko ararenganywa maze nk'uko bavuga bati ubutungane butebejwe babusa nk'ubutungane bwabuze batezwa kubikosora tukasaba yuko rero abafashe ingingo yo kumufunga bo kubita agashyi bagafata ingingo yo kumurekura atabindi byinshi birinze gusabwa
Maître Janvier Bigirimana asaba ko amategeko yokurikizwa kuri iyo dosiye avuga ko ifite ibyo yisangije akabivuga kandi nk'usanzwe aharanira agateka kazi na muntu tubibutse ko Jean-Marie Rukuki yafashwe n'iperereza haraci imyaka irenga itatu hari mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2017 yari ku rugo gwe mu Ngagara muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Yahavuye acibwa umunyororo w'imyaka 32 inyuma y'uko agirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu 2015, gukorana n'imigwi y'abagwanyi, guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no kuja mu myerekano ariyo yiswe imigumuko muri Ndamukiza na Rusama mu 2015.
Tubananiriza no makuru mu bijanye n'agateka kazi na muntu n'ubu nta gahengwe ku mpunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Biri mu cegeranyo c'amezi atatu aheze casohowe n'ihuriro ry'abaharanira agateka k'impunzi zo muri Tanzania, Dynamique pour les droits des réfugiés en Tanzanie. Iryo huriro rirekana ingene agateka k'impunzi kabandanya gahonyangwa mu makambi ya Ndutana Mutenderi kuva mu kwezi kwa kabiri gushika mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Abantu babiri barishwe, haraba n'ubusuma inshuro zine, harimwo bubiri bw'abitwaje ibigwanisho. Icegeranyo c'iryo shirahamwe kiravuga kandi n'impunzi zasinzikarijwe ubuzima, izindi zikanyuruzwa. N'inkuru ya Jacob Sibomana.
Ubwicanyi bugirirwa impunzi kuburabuzwa mu bikorwa vyazo, nko kubuzwa kurima no kudandaza, gufunga impunzi hadakurikije amategeko, ni bimwe mu bihagaritse umutima impunzi z'abarundi muri ico gihugu. Kubw'ubwo runani rw'abaharanira agateka k'impunzi muri Tanzania, ni ivyo kubungabunga amagara y'abantu mu makambi ntibishemeye.
Mbene ishirahamwe twaruje ni Tanzania risigaye rivura muri aya makambi yacu, utasaye nyene kuri n'iki nyene twivuze. Ubutegetsi bwa Tanzania ko ivyo bintu vyo bihagarika, cane cane tukaba tubisaba kw'igihugu mushasha wa Tanzania mugahagarika bibika birasubako, turibaza ko avuze rimwe vyoca rihagarara.
Ubwo runani rurasaba kandi ishirahamwe HCR gukingira impunzi kugira ntiyagire ababandanya batahukana ku gahato hakiri ubwicanyi mu Burundi.
HCR ko yogerageza kutuvugira kumburengira ngo ko umukuru yumva ari mushasha yoheza akagira icyo akoze, ko asanze ari n'umubyeyi akamenya ko afise impuhwe ibikorwa biri batubwiyase n'impunzi ko duhagarara.
Ntiturashobora kuronka yaba abaserukira HCR muri Tanzania canke umuvugizi wa leta y'ico gihugu kuri iyo myitwarariko y'impunzi. Twibutse ko Tanzania gihaye ubuhungiro impunzi z'abarundi zababa 150,000 nk'uko ibiharuro bitangwa na HCR vyerekana.
Inzamba.
Amafaranga yagenewe inkino abanyeshure, abavyeyi n'abayobozi b'amashure mu ntara ya Makamba babona ko adakoreshwa ico yagenewe. Baremeza ko mu mahiganwa abana babura amafaranga yo kwivuna umusase kandi abavyeyi baba barayatanze. Bagasaba mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba ko hoba umuco mwikoreshwa ry'ayo mafaranga, aho umuvyeyi ategerezwa gutanga amafaranga 1,000 kuri buri munyeshure. Inkuru dushikirizwa na Trifine Kaniwabo.
Ayo mafaranga abayobozi b'amashuri, abarerwa hamwe n'abavyeyi bavuga ko akoreshwa nabi, guhera mu buyobozi bw'indero mu makomine gushika mu buyobozi bw'indero mu ntara. Kuko ubwabo ngo ayo mafaranga asabwa kugira ashigikira inkino, ariko ahanini abaregwa bayatanga ngo ntibaheze baronswe ayabagenewe. Aho cane cane abanyeshuri bavuga ko bahabwa intica ntikizi iyo bagiye mu nkino zitandukanye kandi abayatanzwe n'abavyeyi, aho bisigura ko umwana wese atanga amafaranga 1,000 ku mwaka guhera mu mwaka w'indwi w'ishure nshingiro gushika kubaheza, haba mu mashuri ya leta canke yigenga. Ariko ngo igitangaje inkino zitangura ngo amashure niyo yimenya, haba mu kugaburira abakinyi canke mu kubunguruza iyo bagiye gukina muri komine, bigatuma amashure asubira inyuma mu vy'ubutunzi. Iyo naho bigeze mu buyobozi bw'indero mu ntara ngo abaregwa bagaburirwa udufaranga tw'intica ntikize bakaja gukina bashonje, bigatuma bahiganwa nabi nabi nk'uko babandanya bavyiganira radio Inzamba. Aho bakavuga ko usanga umukinyi umwe yandikiwe amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana 5 n'ibihumbi 3, ayo nayo akaba ari make cane ugereranije n'ingene ibintu bigurwa muri kino gihe. Baba bayobozi, abavyeyi hamwe n'abarerwa bemeza ko amafaranga 1,000 ku mwana atangwa ari menshi, kandi ko batumva ingene abana bobaruhiga mu nkino n'ikigoyi mu nda kandi yatanzwe kugira ngo akore ico gikorwa. Bagasaba ko haba umuco w'ikoreshwa ry'ayo mafaranga. Abajijwe kuri izo ngorane, umuyobozi w'indero mu ntara ya Makamba Sem Nimpaye yatangaye ingene abayobozi b'amashuri mu ntara batarabimushikiriza kandi badasiba guhurira mu manama. ubwo bukene bw'amafaranga yo gushigikira abakinyi butuma bamwe mu bayobozi b'amashure batandikisha imigwi kuko ataburyo baba bafise nk'uko bavyiganira radio Inzamba. Ibyo navyo bifise ingaruka mbi ku bana kuko iyo bageze mu nkino za nyuma ku rwego rw'igihugu haba hari abamenyereza benshi bafise imirwi baje kuraba abana bafise impano. Iyo rero umwana adashoboye kwerekana ico ashoboye bivuye ku barezi arahahombera kuko bamwe muri abo bana iyo bigenjije neza baronka imigwi bakahungukira byinshi nk'uko bamwe mu bajejwe inkino mu mashure babivuga. Igihe ariko arasozera inkino za nyuma zihuza amashure mu ntara ya Gitega igenekezo rya 18 z'ukwezi kwa kane, umushikiranganji w'indero Habyarimana François yasabye abayobozi gushikikira bimwe biboneka inkino mu mashuri ngo kuko bimaze kugaragara ko inkino hari abo zimaze guteza imbere n'igihugu kikavurwa neza mu makungu.
Mu gusozera ano makuru aforoma mu Burundi ngo bugarijwe n'ingorane nyinshi harimo uburyo n'ubuhinga, ivyo bikaba bishikirizwa mu gihe kwigenekerezo rya 12 rusama amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuforoma. Barasaba gukahirizwa ubwenge kugira bashobore kwakira abagwayi neza. Izo nido na hawu nkengurutse.
Uretse ubukene bw'uburyo n'ubuhinga, abaforoma mu Burundi bavuga ko kenshi bakora amasaha arenze hambavu y'uburuhe. Baranegura ko hari aho usanga mu bitaro bimwe bimwe hari umurengera w'abaforoma, ahandi ugasanga hari bake cyane kandi abagwayi ari benshi. Abaforoma bavuganye na radio Inzamba bavuga ko ingorane zitabuze.
Ingorane ntizibuze, ingorane ntizibuze kubera urabona yuko abagwayi babaza ari benshi, ari ibintu benshi usanga hari aba enseigne bake ugashyira ubujyo bwo gukora ibintu byinshi bikurengeye mu mwanya kandi muto ushaje upresse utegereza kuyikora.
Naho hari ingorane ngo bategerezwa gukora akazi kabo n'umutima wabo wose ngo kuko ari ibanga biyemeje, bagatera kamo bagenzi babo gukora batiziganya, bagasaba ariko ko bokarihiriza ubwenge kugira bakora akazi bisunze ubuhinga bwa none.
Tatatu cyo kuvura ndenda yahindagurika uko imyaka igenda iragenda, twebwe mu Burundi birakenewe ko natwe tugenda turengera n'abandi abo hanze uko bagenda barabigira. Ni inyigisho ku bayensiyaniye bose kugira ngo twese tumenye icyo twahamagariwe kugira ngo dushobore kurangura neza iryo banga. Umunsi nyawo, umunsi nyazina hoba inyigisho, ariko kandi twese tugeza kwicara mu kibanza cy'abarwayi bafitura kugira ngo abarwayi bashobore gufatwa neza.
Tuwamenyeshe ko umunsi mpuzamakungu wahari umuforomakazi washinzwe mu ntumbero yo gushigikira utwigoro two guteza imbere akazi k'abakora umwuga w'abaforoma.
Ningaha dushobora gusozera n'amakuru twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Josine Kaze nayibashikirije nkaba ndabifurije ibihe byiza, naho ubutaha.